mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye gusamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020. Muri studio gatanu I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu biganiro byo kuri no saha. Mu Burundi abashinga amateka ntibumva kimwe impamvu umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza agiye kugenwa imboneza y'amaho.
Procedure ziratandukanye. Procedure bakoresheje umugambwe igirizwa n'ibyaciye hano mu n'amashinga amateka nk'uko bibiri tukaze. Ahantu ni hari abo mu mugambwe n'ibindi.
Uyu ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga amateka avuga ku ngingo y'inama nshinga amateka yerekeye ukugena Perezida Petero Nkurunziza nk'imboneza y'amaho ni inkuru tubateguriye izindi nkuru zivugwa mu karere k'ibiyaga binini na hirya no hino ku isi turazibafitiye mugume hafi. Reka ariko duhere hirya no hino ku isi muri Afrika umushakashatsi muri kaminuza ya Makerere mu gihugu cya Uganda yarekuwe n'urukiko rukuru urukiko sentare nkuru Stella Nyanzi yari yaramuhamije icaha co gusezerera umukuru w'igihugu mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma aratubwira ibindi.
Umucamanza rukiko rukuru rwo muri Uganda yatesheje agaciro icyemezo cyo gufunga Stella Nyanzi umushakashatsi muri kaminuza ya Makerere. Nyanzi yari yarakatiwe n'urukiko rw'ibanze muri icyo gihugu mu mwaka w'2018 rumaze kumuhamya ibyaha byo kwibasira umukuru w'igihugu kuri internet no gukoresha amagambo asesereza avuga kuri Perezida Museveni n'umubyeyi we. Icyo gihe rwamukaje gufungwa amezi 18 ariko ajuririra icyo cyemezo. Umucamanza Peter Adonyo asuzuma ubwo bujurire ku wa kane uyu munsi yavuze ko urwo rukiko nta bubasha rufite rwo kuburanisha Stella Nyanzi ko icyemezo cyarwo gikuweho kubera ko kitakurikije amategeko bityo ko agomba guhita arekurwa. Yanavuze kandi ko ubushinjacyaha bwananiwe kugaragaza ibimenyetso simusiga bihamya uregwa icyaha. Stella Nyanzi wari mu rukiko yashimiye uwo mwanzuro w'urukiko ariko yibaza impamvu yari yaramaze igihe kingana gityo afunze. Yashinje inkiko zibanze muri Uganda kubangamira uburenganzira bugenwa n'itegeko nshinga. Ashize akanya gato avuze ayo magambo humvikanye urusaku rw'amasasu y'abacungagereza batatanya abantu bari batangiye kuba benshi aho ngaho. Icyo gihe bahise bamusumira baramufata bamushyira mu modoka y'imfungwa bamusubiza muri gereza. Bitegerejwe ko bari buze kumurekura bamaze kuzuza ibyangombwa bitegetswe mu gihe kitararenga amasaha 24.
Murakoze Jeffrey. Turumva kandi ko abanyepolitiki batavuga rumwe muri Sudani y'Epfo biyemeje gushira inyuma ibatandukanya bagashira mu bikorwa amasezerano y'amahoro bemeranije mu mwaka w'2018.
Niko bimeze Oriane. Abanyapolitiki batavuga rumwe muri Sudani y'Epfo bumvikanye gushyiraho leta y'ubumwe mu rwego rwo kurangiza intambara bamaze imyaka 6 yazahaje icyo gihugu. Perezida Salva Kiir na Riek Machar umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi batangaje ko babyumvikanyeho kuri uyu wa kane nyuma y'imishyikirano yabereye I Juba mu murwa mukuru. Perezida Kiir yavuze ko azatora Machar nka vice perezida we wa mbere ku wa gatanu bagahita bahanye yo kuba bamaze kubahiriza ibyo bumvikanyeho mu masezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu mwaka w'2018. Kiir na Machar bamaze kunanirwa kubahiriza itariki ntarengwa bihaye inshuro ebyiri zose bitewe no kutumvikana ku nzego zimwe zirimo kwinjiza mu ngabo bahoze mu mutwe w'inyeshyamba n'umubare w'intara zigomba kuba muri iki gihugu kimaze imyaka 9 gusa. Kiri yavuze ko ibyo batarabasha kumvikanaho bitari bukome mu nkokora umugambi wo gushyiraho leta. Yemeza ko bazabikemura imaze kujyaho. Muri ibyo rero harimo n'ibijyanye no kurinda umutekano wa Riek Machar n'abandi bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Oriane.
Reka rero tuje mu karere k'ibiyaga binini aho mu Rwanda ubushikiriza manza bwa gisirikare busabira Major Godefrey Mudaheranwa gufungwa mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rwiwe rutangura kuburanishwa mu mizi. Uyu musirikare akurikiranyeho ibyaha byo kwica arashe umwana w'imyaka 17 y'amavuko, bikekwa ko uwo mwana w'umuhungu yazize gutera inda umukobwa w'uwo musirikare. Ugwego uregwa ahakana ibyaha agasaba gufungurwa akaburana ari hanze. Eric Bagirubusa yadukurikiraniye iyi nkuru.
Muri bisi yari yuzuye abasirikare bose uko ari 26 bakiri bato mu mapeti ya gisirikare, bari bambaye amapingu uretse Major Godefrey Mudaheranwa wari nabo aje kuburana ibyaha byo kwica ku bushake arashe no gutunga imbunda n'amasasu binyuranije n'amategeko. Byagaragaraga ko akomeye ku masura ku buryo utamuzi yari gukeka ko ariwe wari urinze abandi basirikare bagenzi be nabo bakurikiranyweho ibindi byaha. Ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo humvikanye inkuru y'urupfu rw'umwana w'imyaka 17 y'amavuko mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda, bikekwa ko yishwe arashwe na Major Godefrey Mudaheranwa. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bumurega ko mu ijoro ryo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri saa mbiri zegera saa tatu Major Mudaheranwa yarashe Sam Gashayija ubwo uwo mwana yari n'abandi bagenzi babiri. Bushingiye ku buhamya bw'ababibonye ababyumvise, burakeka ko muri abo batatu harimo uwaba yari inshuti y'umukobwa w'uregwa kugeza ubwo amutera inda. Mukurasa Gashayija ngo Major Mudaheranwa yamwibeshyeho muri abo batatu atariwe wari ugambiriwe kwicwa. Ubushinjacyaha buvuga ko amafoto ya nyakwigendera n'impapuro za muganga bigaragaza ko yishwe arashwe mu mutwe. Buvuga ko aho icyaha cyabereye mu murenge wa Gitoki hatoraguwe ibitoyi by'amasasu bisuzumwe n'abahanga bihura namwe mu masasu basanze kwa Major Mudaheranwa. Ubushinjacyaha buvuga ko nubwo uregwa mwibazwa rye yavuze ko icyaha cyabaye yasuye inka ze mu murenge wa Rwimbogo utandukanye n'aho cyabereye, umushumba wavuguruza ayo makuru kuko ngo yavuze ko Major Mudaheranwa yari yasuye inka ze kuri uwo munsi mu masaha ya saa sita z'amanywa. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko imbunda yo mu bwoko bwa masotera Major Mudaheranwa yarashishije naho bigaragara ko yari yanditse mu bitabo nk'uko amategeko yo gutunga imbunda bisobanura, bugasanga kumufungura by'agateganyo bishobora kubangamira imigendekere myiza y'urubanza kuko ngo ashobora kotsa tutabatanga buhamya, bugasaba ko yabafunzwe mu minsi 30 mbere y'urubanza mu mizi. Yiregura Major Mudaheranwa yahakanye ibyaha byombi maze avuga ko atari kwicara Shegashayija kuko ngo ntaho baziranye nta nicyo bapfaga cyari butuma murasa. Avuga ko umunsi icyaha cyabayeho mu gitondo yari yagiye gusura umwana we wiga ikibungo nijoro ajya mu nkaze rw'imbogo. Yabwiye urukiko ko umushumba we atavugisha ukuri mu byo yabwiye abakoraga iperereza. Yavuze ko n'abandi batanga buhamya bamushinja batavugisha ukuri kandi ko hari n'abashyizweho igitutu mu kumushinja ibyaha nk'umumotari bakunze kwita kazungu. Ku ngingo yo gutunga imbunda n'amasasu binyuranije n'amategeko, Major Mudaheranwa yabwiye urukiko ko aheruka gutunga pisto izwi nka masotera mu 2003 gusa ntiyabashije kumvisha inteko iburanisha impamvu avuga ko yasubije imbunda ntatanga amasasu yayo. Umunyamategeko umwunganira ashingiye ku ngingo z'amategeko yabwiye urukiko ko nta mpamvu zikomeye yabona zatuma uregwa afungwa mbere y'urubanza mu mizi. Yavuze ko ifoto ya nyakwigendera yafotowe ubwayo itaba ikimenyetso kuko ntaho igaragaza ko warashe ni Major Mudaheranwa, na cyane ko ngo itamugaragazaho icyaha cyabereye. Yavuze ko na se w'umwana watanze ikirego avuga amakuru atahagazeho ahubwo arayo yumvise. Uyu munyamategeko yibukije ko mu nshingano z'ubushinjacyaha harimo gushaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Yavuze ko uretse amasasu yasanzwe mu rugo rw'uwo yunganira nta rundi rwego ndamwe rwigeze rugaragaza ko yaratunze imbunda. Major Mudaheranwa asoza kwiregura asabye urukiko gukoresha ubushishozi maze agafungurwa by'agateganyo akajya kwita ku mfubyi kuko nta wundi uzitaho. Umunyamategeko umwunganira akavuga ko mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye rwazafata imyanzuro rushingiye ku myitwarire yari isanzwe iranga Major Mudaheranwa kuko ngo ari ku nshuro ya mbere akurikiranwa n'ubutabera. N'urubanza rwakunze kurangwamo amarangamutima menshi ku ruhande rw'umwana bivuga ko yishwe arashwe kuko mu gihe basobanuraga uko byagenze bamwe batabyihanganiraga mu rukiko maze bagaturika bakarira. Ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo umucamanza yanzuye ko azatangaza icyemezo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuregwa. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa gatatu yemeje Perezida Pierre Nkurunziza nk'imboneza y'amahoro yo kuzirikana igihugu. Iri teka rihawe inyuma y'ukugirwa n'umugambwe wiwe CNDD-FDD imboneza y'amaho yawo, akaba ari nawe atwara inama y'inararibonye y'umugambwe uri ku butegetsi. Ariko ahari abashingamateka bavuga ko harabiwe kubin bavuga ko byabaye abashinga mateka bavuga ko hari ibintu byabaye ku ntwaro yiwe mu kiringo c'imyaka 15 harimwo ubwicanyi indyane za politike no kugara amashirahamwe yigenga yarakwiye ahubwo gushengezwa mu butungane abamushigikiye bo bemeza ko ariwe mukuru w'igihugu wa mbere yakuye agasuzuguro ku gihugu c'u Burundi n'abarundi Roje Burikane zaratubwira ibindi
Intego y'itegeko rigena President Pierre Nkurunziza ku imboneza ya mahoro yo kuzirikana igihugu yateguwe n'abashinga amateka 13 bo mu gambwe CNDD-FDD barongowe na zino ndaruvukanye uyu wari munaribonye z'uwo mugambwe president abereye imboneza ya mahoro n'umukuru w'inararibonye iyo nteguro imaze kuja muri leta yarashimwe iranahinyanyurwa umushikanganje w'ubutungane Emero Hantine Kanyana yari yagiye kuyisigura yaragarutse ku vyatumye yemerwa
iterambere ryakoze mu Burundi ni byinshi tuzemera amabarabara meza abana bakiga ababyeyi bakibaruka ku buntu abantu eka bagafashanya intara zigafatanyishanya icyo kijya nino iyo habaye utubazo ku bijyanye n'umwimbu ni byinshi cyane ubumwe bw'abarundi bwarakomejwe kuko yari kibaye umukuru w'igihugu cyacu yajya imbere y'abarundi akabereka ko atampunzi impunzi ziriko ziratahuka kuko zibona ko zisanga umubyeyi nta n'umwe atabibona ko igihugu cyacu kirimo amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'2005 yatowe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari ku butegetsi umutekano yarawuharaniye bikwiriye ntawe twigera tubona umukuru w'igihugu agenda kuraba aho bari mu mirima myiza nawe arima mu bandi aho bubaka amashuri n'amavuriro akaraba ko zubatswe by'ukuri akagenda nawe akajya nko mu bubaka gutembera mu ndege kwama mu nda y'indege hari abantu babikunda ibyo yashatse kugumana n'abarundi kuko abakunda
ariko umushinga amateka yigenga Fabien Manshijyanino wasanga ahubwo nyene kwitwa imboneza ya mahoro yarakwiye gushengezwa mu butungane
muri gihugu cacu muri imanda y'imyaka 15 harabaye ibyagahomberabuntu ku buryo tutotegura ikintu nk'iki tugutegura umukuru w'igihugu ari buno munsi kuko harabaye ubwicanyi burenze abantu baratabwe kuzuza abantu barahabwa ibipande ku ntwaro yiwe none umuntu yovuga ngo abantu bazimanganye uyu muntu ariko arakora ko by'ukuri ngo ari imboneza yamaho abantu abose bafatira kuri ibyo bagakora uko abarundi bo munsi bagakizaho bari mu mahanga bagowe mu buhungiro iyi nteguro yabayemo umwe bita kukabandisabiye bamwe baronera feze mu muntu bakavuga ibintu uko bitari sivuze uko biri rero yego idari no kuri simba naho kibereye umukuru w'igihugu wa kino gihe kuko ndabona ashobora mbere kuja imbere y'intara
iyo umushikanganje kanyana bifata nk'ukurogota
umushinga amateka Fabien Manshijyanino ati ni ukuri sinosubiramo ibyo yavuze kuko jewe ndi mu bantu bemera yuko nyine kibaye umukuru w'igihugu cacu abereye gushimirwa sinosubiramo rero ajya amajambo yakoresheje ko bari kuyashimangira bidakenewe
abandi bashinga amateka nka Terence Manirambona nabo babona ko umugambwe CNDD-FDD ushaka kwitiranya n'igihugu
integuro y'ibyirizwa ije mu gihe haheze iminsi twumva umugambwe umukuru w'igihugu akomokamo umwita imboneza ya mahoro narumvise ushize mu kwandika kugeza yabereye igitega babishyize no mategeko y'umugambwe yuko bibaye imitego y'umugambwe imboneza ya mahoro ubwo nta sano integuro y'ibyirizwa yaba ikaniye n'umugambwe umukuru w'igihugu asanzwe akomokamo niba biri uko ko mu gihugu kirimo imigambi myinshi n'ibyiza bitandukanye
umukuru w'inama nshinga amateka Pascal Nyabenda yishura ko hari itandukaniro rikomeye kandi urwego arongoye atakosa na rimwe rwakoze
barabikoze mu mugambi ibyo birabaraba bari mu mugambi procedure ziratandukanye procedure bakoresheje mu mugambi ibyirizwa ntibyaciye hano mu nama nshinga amateka nk'uko riri tukaca ahantu ni hari abo mu mugambi ntabyo kwigiranya birimo na gatoya
Umushinga amateka Godebert Bangira inama na wafite izindi mpungenge iteka rizohabwa uzokora neza kurusha Nkurunziza
abakuru b'igihugu barabaho barakora ejo harashobora kubutunda akora neza kurutuyu mbega uyu nawe azoca yitwa imboneza nkurugutse canke izoca eba nkuru nkuru birakumbure twari kuma twiga integuro y'ibyirizwa rishinga ibidayo bizohora bihabwa abakuru b'ibihugu bazoba baharaniye ibyo gukunda no gukundisha igihugu
iyi ntego y'itegeko yemejwe n'abashinga amateka 91 batatu barayanka mu gihe 14 atacho bayivuze ko Uko kwezi kundi kutashe President Nkurunziza maze gukukuruka hazokwama hari umunsi wahariwe kuzirikana igihugu no kugikunda ukazorangazwa imbere n'imboneza y'amaho yo kuzirikana igihugu. Iriteka canke icyubahiro nta wundi mukuru w'igihugu numwe yabwa bihabwe mu Burundi harimo n'umuganwa rwirwa gasore yarondiye kwikukira ku Burundi yakabaherutse kwa kwa no kwitirirwa ikibuga mpuza makungu c'umupira w'amaguru yari yitiriwe kuva Burundi buronka nta yo kwikukira mu 1962. President Nkurunziza yeguriwe ico cubahiro ico bikora niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagendeye cyane abanyagihugu kurusha abandi nk'uko bari ibintu n'ibindi babibona. Ahanini yamana umwanya munini nawo mu mitumba ubona ko myinshi yanayigendagenze akiri munyeshamba zagwanya leta. President Nkurunziza ari no mu bakuru b'ibihugu bake baboneka binjira mu mazuza abanyarucari bakanasangira utwo kurya, ariko bamwe mu batavuga rumwe nawe basigura ko abikora ku mvazo kwiyamamaza. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Kwa suhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika. Ubumenyi n'ubuhinga bwa none birafise uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu. Eric Biribuze, umurundi yanonose ivyerekeye ubuhinga bwa none akora mu ishirahamwe Corning muri Amerika, rikaba rifise icicaro muri leta ya Carolina ya ruguru. Muri 2018 yatsindiye agashimwe ka Black Engineering of the Year Award for Professional Achievement aha i Washington DC. Eric Baribuze akaba yarihaye gufasha cane cane abakiri bato gushira mu bikorwa inzozi zabo mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Yavuganye mu kanya na mugenzi wacu Fidel Nyongabo atangura ari dondora uwariwe.
Jewe Eric Biribuze nkorera ikigo cha Corning muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze muri ico kigo imyaka 23. Jewe navukiye mu Burundi hanyuma ngenda kwiga mu Bushinwa hanyuma ngenda kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma ariho natangiye gucunkorera ico kigo. Mu myaka ibiri iheze naragize agahimbwe ndaronka agashimbo kitwa Black Engineer of the Year Award. Ako kari kajanye n'ibintu nashoboye gukora bijyanye n'ibintu byitwa STEM, Science, Technology and Engineering and Math. Hanyuma twarigeze no kuvugana na mwebwe ngaha muri radio yanyu. Ubu rero kuva ndonse ku gahimbwe naragize ingene ndashaka gukorana n'urwaruka kugira ndabe ingene ibyo noba narashitse ko n'abandi boshobora kubishikako.
Iyo shirahamwe ryanyu rirashimikira ku vyerekeye gutora ubuhinga bushasha bushobora gukoreshwa mu gukora ibidandazwa. Ubwo buhinga budusigurira muri make n'ibidandazwa ubwo buhinga bwanyu bukora ko?
Ibintu byinshi cyane cyane tudandaza kandi tuzwi nako ni twebwe twatanguye ibintu byitwa fiber optic. Ni bimwe byatumye internet itangura. Ibyo rero twe twabitoye mu 1970. Tumaze imyaka 50 twarabitoye, n'ubu nitwe tukira ba mbere ku isi yose dukora amaproduit ajyanye n'ibyo bintu. Ikindi kintu abantu bose bamenyereye bakoresha iminsi yose ni ibiyo biri kuri ya matelefone bita smartphone. Ajya amatelefone menshi yo ku isi yose ayo mufise mwese ngahanye imbere yanyu, kirya kiyo uri kuraraba cyitwa Gorilla Glass, Corning Gorilla Glass. Iyo rero ni ikiyo twashoboye gukora gikomeye cyane kandi kiri kubwira guhishwa no mu karere kacu hariya muri Afurika hari ya anye duturuka
muvyo muriko muragerageza gukora muriko muragerageza gushimikira ku bakiri bato na cyane cyane nko mu karere kacu gutuma bijukira ibisata nk'ibijanye n'ubumenyi n'ubuhinga bwa none kenshi usanga abantu abakiri bato babiga babitinya bibazana ibintu bikomeye cyane bisaba ubuhinga bukomeye umuntu yitegereje ndagaha muri Amerika biravugwa ariko nibaza ko atari byo ko cyane cyane uravye nk'abirabure kenshi baje mu bisata bindi bibaza ko byoroshe bataje muri byo bisata bikomeye kandi bifite akamaro gakomeye kubijanye na no mu karere kacu nikiye muri kumukora kugira mufasha abo bana bakiri bato bashaka kuja muri byo bisata
kuva ntonse ya anye award maze kuza muri aka karere kacu gatatu mu mwaka umwe n'igice maze kuza gatatu kandi n'ubunzogaruka muri irici kubera yuko naciye mbona yuko kugira ngo dufatanye n'urwaruka tutegereje kuba ngaha tukabona abantu tukabona ibiriko biraba kugira turabe ibyo twoshobora gufashanya rero muri irici riheze twarashize hamwe abanyamerika bamaze gutora ibintu byinshi bamwe bita aba scientists turabazana mu karere kacu muri conference yitwa Afrika Haguruka. Iyo conference ikunda kuba muci rero tuzanye abo bantu twaje kugira twigishe ugwaruka ingene umuntu ashobora gukoresha ibi bita systeme kugira ngo ahindure igihugu cacu kugira bitere imbere. Abantu benshi nkuko bivuze baratinya ibyo byigwa by'ama science cyangwa engineering kubera ko bibaze yuko bigoye. Ariko utangwe kuvyigisha nk'ingene bavyigisha mu bihugu bimwe biteye imbere ibyo bintu ntibiteye ribigoye cyane kubera yuko mu bindi bihugu abantu barakoresha ingene abana bavyiga biri ibintu bakoresha amaboko kumenyera gukoresha amaboko kumenyera kubaza ibibazo kumenyera gukorana n'abandi ibintu bavyiga umva ubajije ikintu ukacubaza ikibazo kugisubiramo nk'icyo waborotse bijya anye bico bitera ubwoba abantu benshi ariko uvyigishije werekana practice ingene bitegeje gukora ukengera ingene wibuka nk'abana batoya bashobora gukora nk'amapine bakoresha amapine bagakora nk'akaduga gatoya bagakora nk'indege bagakora nk'itopi yugura ibintu bijya byose bisaba ukwiyumvira uko kwiyumvira rero ubikoresheje niho uca usanga umubyize neza bishobora kuzana abantu bashobora gutangura kugira ibintu bita innovation.
Yego none nko mu karere kacu k'ibiyaga binini kuri ibijyanye n'ivyo bya system ubwo buhinga bwa none ubumenyi ni akahe kamaro bishobora kugira ngo muri kajya karere kacu kabari ko ratwumviriza bibaza ati byo ni ibintu bihanitse twe ntibiturabe
nk'ubu unyu ko raba muri kirya karere kacu ibintu byinshi dukoresha imisi yose tubigura biva hanze ibintu tukenera ugiye kuraba kubigura mu botike biva hanze kugira ngo dutangure gutera imbere ibyo bintu dukunda dukoresha imisi yose twari dukwiye kuvyikorera nk'ubu unye hari ikintu nabonye aho telefone yitwa Marafone iyo telefone ni telefone shasha ikorerwa mu karere kacu iyo telefone ikoragwa n'abantu biwacu iyo telefone imeze nka za telefone za Samsung nka za n'ize iPhone ni telefone iteye imbere jewe narashubiye no kugenda gutembera mu kigo bayikoreramwo nasanze yuko abantu babikoreramwo muri iyo izine imeze cyane nk'ama izine yose ameze neza ku isi yose nk'icyo rero n'ikintu cyerekana ingene sisteme iriko irahindura ingene abantu bakora kandi muri iyo izine ucuronka abantu benshi baronka akazi abo bafite akazi akaba bashobora kugura ibindi bintu bikaca bituma rero ingene igihugu bitangura gutera imbere.
Reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Cedric uratwumva
ndamuma cyane ndabizamara mu cyumba nyamakuru.
Yego turabana mu kije Cedric uri he?
Ndi ngaha Kampala Uganda.
Yego ufite ikibazo ubaza umutumire canke ikimwishikiriza?
Yego ndamukije cyane n'umutumire
arabumva
akantu nagomba kumwibariza numvise ko atari mwa kano karere kacu mugabo akunda kuzaraza nagomba ndamusabe ko numvise azoza mu kwezi kwindwi ndamubaza ko nanjye boshyira muri urwo rwaruka rimwe yoza mu kwindwi hama tukongeranya ubumenyi nanjye bugenda mu Burundi ariko navuye mu Burundi ngenda gusima kurahura ubwenge ngaha Kampala Uganda none niga numva ko nanjye bindaba kandi byumfasha muri kazoza kanje.
Yego reka byishure mu mwishure
Ego cyane iyo ayo ma conference tugira yuguruye ku bantu bose kandi dushaka gufasha aka karere kacu kose urumva wewe uri ngaho uri Kampala uri Murundi uri hehe uri Bujumbura cyangwa handi twizeye yuko ushoboye kukuronka umwanya n'uburyo ko twakwakira nabako meza
tugaruke kuri ako gashimwe kawe waronse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gashimwe kiswe Black Engineer of the Year Award for Professional Achievement muri make wasigurira ako gashimwe cyo kari kerekeye n'ico kabunguri
icyo kari kerekeye cyane cyane ni kubera ko iyo myaka myinshi imaze gukorera ikigo cyacu cha Corning narakoze cyane cyane ibintu by'ama innovation y'ama produits ya fibre optique bakoresha muri le centre de données ibintu bita data centers ibyo rero bikogwa nakoze byarazaniye iki kigo cyacu amahera arenga imiliyari de y'ama kubera ibyo bintu rero abantu barihweza kubona iyi myaka yose ibintu byose maze gukora ni ibintu maze kwegeranya kuri iki gihugu niho bace bama ako gashimwe baheje kuma ako gashimwe rero barashaka yuko sukugira gusa nkorere iki gihugu ariko no gukora kugira mfashe abandi bakwiyumvira ndababere example imboneza hanyuma rero nicyo gituma ibi bikogwa byo gufasha ugwaruka gufasha abandi benshi kandi bo mu karere kacu byake bikomera nicyo kintu rero byampaye ingufu bimpa umwete no gushaka cyane kugira ngo shobore kuraba inagije no shobora gufasha ibihugu byacu
Cedric yaragifise ikindi kibazo Cedric aragaruse ku murongo uratwumva
Yego ndabumba cyane munyamakuru.
Yego uduge ku kibazo kindi warabufise.
Ngo nagoma namubaze ndamubaze ko yoshura kuza kuduha address complete kugira ngo umuntu amukeneye turonke izindi ngaha kugira ngo tugume numvise ko umugabo umeze neza kugira ngo tugume connection.
Yego ndabumva ndashobora kuyibaha ngaha ariko ndibaze yuko no yihanda na Voix de l'Amérique kashobora kuzibaha ariko address yanje ni Eric @corning.com
Corning ni mvuze mu kirundi Corning ni C O R N I N G mu gifaransa ni C O N I N G wabyanditse
nabyanditse ariko sinabyanditse neza byose ariko ntacyo nibi birakwiye nibaza ko
ukeme
umumpera ka nimero ka WhatsApp cyangwa kuri Voix d'Amérique ndashobora kuza gushobora kubahamagara mukabimpa neza murakoze cyane
murakoze mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Eric Biribuze akora mu isosiyete Corning rikora ibintu bijanye n'ubuhinga bwa none rikaba rifite icicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Carolina mu buraruko tugarutse ku buzima bwawe nike cyatumye ufata icyo gisata kijanye n'ivyerekeye uhinga bwa none
jewe namye ari ibintu numva bifise bimwe bita curiosité kuva ni ndumwana muto cyane niga muri primaire no muri secondaire ni ibintu namye numva niyumvamo ariko rero ngiye kwiga cyane mu Bushinwa nkabona kiya gihugu ingene kiri kiratangura gutera imbere nagiye yo kera kitaratera imbere nk'uko tubibona ubu unye naciye mbona ingene ukurikiza STEM ari byo bifasha cyane kubera ko muri ko muriyumvira ubu unye Bushinwa nico gihugu abantu bose bagiriramwo manufacturing
bahinguriramwo ibidandazwa
ibihungurira by'ibidandazwa kubera bafise aba engineer benshi kubera afite abantu bose bagira technology nicyo gituma icyo gihugu cyashoboye kugira ibyo twavuze rero nicyo nshima cyane rero nje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndiko ndarondera akazi narondeye akazi ka societe ishigikira cyane innovation hanyuma ngiye rero muri Corning ndabona rero iyo valeur iki gigo cya Corning kimaze imyaka irenga ijana na mirongo itandatu n'itanu kubera gusa ikoresha innovation twebwe tuguma turondera ikintu cyohindura ubuzima bw'abantu kugira bumere neza kandi mu myaka nk'imyaka cumi umva twarimwo mu byatangwe televiziyo twarimwo mu byatangwe interinete twarimwo mu byatangwe ama smartphone n'ubu tuko turakora ibintu byinshi biriko birashaka guhindura imiduga nk'ubu unye iyi miduga tugenderamwo
turibaze yuko izo wifise ibintu vy'ama display bimeze nk'ahangi ama televiziyo tufise muhira ibyo byose tubikura kubera ubwo buhinga twiga rero nico chatumye nkunda kuvyiga kubera ko nabona ko kamaro bifitiye jeje nyene ko kamaro bifitiye amakungu n'insi
uyo rero akaba yari Eric Biribuze umurundi yanonosoye ibyerekeye ubuhinga bwa none yaganira na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye bari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye.